Ikete Pawulo yandikiye abi Filipi. Abi Filipi, ikigabane cya mbere. Pawulo na Timoteyo, abakozi ba Kristo Yesu, turabandikiye abera bose muri Kristo Yesu b'i Filipi.
Hamwe n'abazezwa shengero n'abakozi baryo.
Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo bibabemo. Nshima Imana yanje, uko ndabibutse kose, kandi uko nsinze kose ndabasengera mwese nezerewe. Kuko mwafatanije nanjye gukwiza ubutumwa bwiza muhereye ku munsi wa mbere mugashitsa n'ubu, kandi icyo nizigiye ntakekeranya ni uko watanguye igikorwa cyiza muri mwembe azogeraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Nanjye birambereye kubiyumvira ko gutyo mwese, kuko ndabafise mu mutima, kuko mu ngoyi zanje no mu gukiranira ubutumwa bwiza no kubutsimbataza mwese musangiye nanjye ubuntu bw'Imana. Imana niyo ntanze kwicabo na kimwe ndabagirira igishika mwese mfise imbabazi za Kristo Yesu. Kandi icyo nsengera no kugira ngo urukundo rwanyu rugwire rwongerekane mu bwenge no mu kumenya kose, murobanura ibidahwana, muhore mutagira ubupfunya canke wigwisha gushitsa ku munsi wa Kristo, mwuzuye imbuto zo kugororoka ziheshwa na Yesu Kristo ngo muheshe Imana icyubahiro n'ishimwe. Bavukanye, ndagomba kubumenya yuko ivyambaye ko cane cane vyashize imbere ubutumwa bwiza bituma iminyororo yanje yo kubwa Kristo imenyekana mu basoda bose bahora bacungira irembo ryo kwa Kayisari no mu bandi bose. Kandi abenshi bo mu bavukanyi banje bari mu Mwami wacu baremeshejwe n'iminyororo yanje, barushiriza gutinyuka kuvuga ijambo ry'Imana bashize amazinda. Mugabo bamwe ishari n'ibihari n'ivyo bibatera kuvuga ibya Kristo, abandi babivugishwa babitumwe n'umutima mwiza. Abo babivugishwa n'urukundo, kuko bazi ko nashyiriweho gukiranira ubutumwa bwiza. Babandikiwe n'ibyo bibatera kuvuga ibya Kristo atari uko bivuye ku mutima, biyumvira ko ari ukongera kuntoneka mu ngoyi zanjye. Hari icyo biriko kizima mu buryo bwose, ari mu buryarya ari mu kuri Kristo avugwa, kandi ivyo ndabinezererewe, kandi nzokwama ndabinezererewe, kuko nzi yuko ivyo bizomviramwo agakiza munsengeye kandi mfashijwe na mwemu wa Yesu Kristo. Nk'uko niteze cyane nkizigira yuko atazogira ikintu kimaramaza, ariko ko mu bushizi bw'amakenga bwanje bwose Kristo aheshwe icyubahiro n'umubiri wanje nk'uko bihora biba, nanone ko ariko bizoba naho nuba ndiho canke naho nuba mfuye, kuko kubwanje kubaho ari Kristo kandi gupfa ari inyungu. Ariko nambara kubaho mu mubiri, icyo kizonyamira imbuto z'igikorwa, kandi sinzi icyo mpitamo. Ndazazaniwe muri ibyo bibiri, kuko nifuza gutanga mbane na Kristo, kuko ari cyo kirushirije cyane. Yamara kuguma mu mubiri nicyo cyorushiriza kubagirira ikimaze. Kandi ko nizigiye ibyo, ndazi neza yuko nzogumaho nkabana namwe mwese kugira ngo muje imbere munezererwe kwizera, ngo muzorushirize kunyirata muri Kristo Yesu nsubiye kugaruka iwanyu. Ariko kimwe gusa, ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo, kugira ngo nje kubagendera canke ntaje. Numva ivyanyu ko muhagaze mushikanye mufise impemi imwe, muhuje umutima mu kurwanira ukwizera ubutumwa bwiza, ko mudakangwa n'abansi ku kintu na kimwe. Icyo kizobera bikimenyetso cyo guhona, ariko mwebwe icagakiza kandi kivuye ku Mana, kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa ku bwiwe muri ya ntambara mwambonanye kandi yo munyumvana n'ubu. Abi Filipi, ikigabane cya kabiri. Nuko nambara kuremeshwa muri Kristo, nambara kwirirwa kuva mu rukundo, nambara gusangira mwemu, nambara imbabazi n'ikigongwe, mwuzuze umunezero wanje mwimvira kumwe, musangira urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Ntimugire icyo mukora ko gukebana canke kwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi. Umuntu wese yumvire yuko uwunda muruta, kandi umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa, ariko yumvire n'ivy'abandi. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu.
Uwo naho yari asanganye ishusho y'Imana ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo catumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mu ijuru, ay'ivyo ku isi, n'ay'ivyo kuzimu, kandi n'imi zose zizokwature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro.
Nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka mu bari ku mushitsi agakiza kanyu, mutinya muhinda gashitsi. Yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyine naho ntari iyo. Nimurushirize kugenza gutyo, kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu, ikaba gukunda no gukora ibihimbara. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarore. Muba abana b'Imana batagira agasembwa, hagati y'abiki gihe bagoramiye ibibi by'uburyo bwose, banduye, mukababoneka nk'umumeze nk'amatara yakira mu isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntaruhijwe n'ubusa, ariko asangwa nkwiye gutangwa ku kimazi kwizera kwanyu no kubwikorwa cyako. Ndanezerwa, nezeranwa namwe mwese. Namwe mubariko munezerwa, munezeranwe nanjye. Ariko nizigijwe n'Umwami Yesu yuko nzobatuma ko Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nzoshire umutima hamwe ninamenye ivyanyu. Simfise uwundi ari n'umutima nk'uwuwo. Yoba bari ivyanyu vy'ukuri, kuko bose barondera ivyabo, batarondera ivya Yesu Kristo. Ariko murazi ngene uwo twagoranywe nka kurya umwana agoranwa na se, ariko twakoranye igikorwa cyo gukwiza ubutumwa bwiza. Nuko niwe nizigiye yuko ariwe nzoca ndabatumako, aho nzomenyera ibizombako. Ariko nizigijwe cyane n'Umwami wacu yuko nanjye nyine nzoza vuba, kandi ndabonye yuko bikwiye kubatumako Epafrodito, umuvukanyi dufatanye igikorwa n'intambara, ariwe ntumwa yanyu nkorera ivyo nkenye, kuko bagirira igishika mwese, akarandurwa umutima nuko mwumvise yuko yararwaye, kandi kuko yari yararwaye hakwa guhwera. Ariko Imana imugirira imbabazi, kandi si we wenyine, ni jewe yazigiriye, kugira ngo umubabaro wanjye ntiwongerekane. Nicyo gitumye ngira umwete wo kumurungika, kugira ngo nimwongera kumubona muzonezerwe, nanjye ndiho kumubabara. Nuko mumwakirane umunezero mwinshi kubw'Umwami wacu, kandi abameze nk'uwo mwami mububaha, kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'igikorwa cya Kristo. Yahevye amagara yiwe, amfasha ibyo mutari mwaheraheje kumfasha. Abi Filipi, ikigabane cya gatatu. Ibisigaye bavukanye banje, munezererwe umwami wacu. Kubandikira bene ivyo ntikundambira, kandi namwe kurabaremesha. Mwirinde zambwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde bamwe bikebagura, kuko twa turabahimbuye igikoba cy'ubugabo. Dusenga Imana mu buryo bwa mwemu, tukirata Kristo Yesu, ntitwishimire iby'umubiri. Naho jewe no kwishimira iby'umubiri, kogira uwundi wese yo kwiyumvira kwishimira iby'umubiri, no murusha. Nahimbuye igikoba cy'ubugabo ku munsi ugira umunani, nduwo mu bwoko bwa Isirayeli, nduwo mu muryango wa Benyamini, mu Baheburayo ndi Umuheburayo. Ku vyo gushimikira ivyagezwe ndi Umufarisayo, ku vyo shaka naha mishengero, ku vyo kugororoka kuzanywa n'ivyagezwe nta wobonye icangaye. Ariko ivyahora b'imbere inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu vyose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubwo ikibirengeye, nico kumenya Kristo Yesu umwami wanje. Kubwo nahombye ibintu vyose, ndavyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafise ukwanje kugororoka, kumwe kuva mu vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzanwa no kwizera Kristo. Niko kugororoka kuva ku Mana, guhabwa uwizeye ngo ndamumenye, menye n'ubushobozi bwo kuzuka kwiwe no gufatanya nawe imibabaro yiwe, nshushanywe n'urupfu rwiwe ngo kumbure nshike ku kuzuka kw'abapfuye. Si ukugira ngo mpejeje kubihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje mfatwa na Kristo Yesu. Bavukanye, jeho kubwanje sinigire yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi nihutira ibiri imbere. Ndakovya gushika aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Nuko batunganije uko tungana twiyumvire dutyo, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi, Imana izokibahishurira naco. Mugabo rero kuri dushitsemwo tuba ariko tugenderamo. Bavukanye, munyigane mwitegereza abagenda batwigana nk'uko mudufise kwa karorero, kuko benshi bagenda ukundi. Abo nababwiye kenshi, n'ubu ndababwira ndira yuko ari abansi w'umusaraba wa Kristo. Iherezo ryabo no guhona, Imana yabo ninda, birata n'ibiteye isoni vyabo, ivy'isi nivyo bababaye. twe iwacu ni mu ijuru niyo twiteze umukiza ko azova niwe mwami Yesu Kristo azohindura imibiri y'amagorwa yacu ijushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe nk'uko afise ubushobozi mubashisha kwigarurira byose. Abi Filipi ikigabane cya kane. Nuko rero bavukanye nkunda muranire gishika muri umunezero wanjye n'igitsibo nambaye abo nkunda muhagarare mushikamye muri mu mwami wacu ndahanura Yodiya ndahanura na Sintike ngo bahurize imitima mu mwami wacu kandi nawe dufatanije igikorwa by'ukuri ndakwinginga ngo wamufashe abo bagore kuko twarwaniye ubutumwa bwiza hamwe turi kumwe na Kirimenti n'abandi bafatanije nanje amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami munezererwa mu mwami wacu iminsi yose nongeye kubivuga ni munezero ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose umwami wacu ari hafi ntimugire icyo mwiganyira ariko muri byose byo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana aruto ko yomenywa n'umuntu wese azorinda imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Ibisigaye bavukanye ivyo kuri byose ivyo kubahwa byose ibigororotse byose ibitanduye byose ivy'igikundiro byose ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza nihaba hariho gushimwa muba ari ivyo mwiyumvira ivyo mwize ivyo mwakiriye ivyo mwumvise ivyo mwambonanye muba ari ivyo mukora niho Imana nyenamahoro izobana namwe. Ariko ndanezererewe cyane umwami wacu kuko mwavuye mukongera kubabara ivyanje kandi mwaranabibabara ariko mukabura uburyo sindabivuze ku bw'ubukene kuko nize kubumbwa n'ivyo mfise uko ndi kose nzi gucishwa bugufi nzi no kugira umurengera muri cyose no muri vyose natwe ibanga ryo mu vyo guhaga no mu vyo gusonza ryo mu vyo kugira umurengera no mu vyo gukena nshobozwa vyose n'uwumpa inkomezi ariko mwagize neza kuko mwafatanije nanje amarushwa kandi yemwe ba Filipi namwe nico muzi yuko kwitangura ry'ubutumwa bwiza hamwe na vi Makedonia atarindi shengero rya Kristo ryafatanije nanje mu byo gutanga no guhabwa atari mwebwe mwenyine kuko ni Tesalonike naho mwandungikiye y'ivyo kumara ubukene sirimwe ni kabiri kose suko ndondera ingabire ariko ndondera imbuto zigwiririkanya amaronko yanyu ariko ndafise inkwiye byose ndafise umurengera ndahaze kuko mpawe na Epafrodite ivyo mwanungitse ari umubabwa umota neza ikimazi cemewe gihimbara Imana kandi Imana yanjye izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Nuko icubero kibi cy'Imana yacu niyo Data wa twese ibihe bitazoshira amina. Mu ntahiriza abera bose muri Kristo Yesu abavukanye turi kumwe barabatasha abera bose barabatasha cyane cyane wo mu rugo kwa Kayisari ubuntu bw'umwami Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu.